turashimye ko mwadanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi yashowe tuweze kuri metero 19.22 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Abarundi barenga 70 bamaze hafi amezi 6 bafungiwe mu kibuga c'indege ca Manila Nino Aquino mu gihugu ca Philippines, barabuze ayo bacira n'ayo bamira. Abavuga n'ijwi rya Amerika baratabaza, Uburundi bukavuga ko butagiraho buhera mu kubatabara.
Ijwi rya Amerika tubwiye ko Abarundi batifuza ko twomenya amatelefone yabo, basiye bitugoye nyine twubafasha, basiye yuko dushobora kuvugana.
Uyu ni madama Ines Sonia Niyubawe avugira ubushikiranganji bujeje imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu. Ino nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato musangwe ikaze. Amakuru ya tutahere muri umutekano, ibitero by'indege Israel yagavye mu bisagara bibiri byo mu ntara ya Gaza byahitanye abanyepalestina 9, 5 muri aba 9. Ibitero byabasanze mu ikambi iri ahitwa Nuzerat ni hagati na hagati muri Gaza, abandi 4 nabo bibasanga mu gisagara citwa Jabalila. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri Gaza bwatanze ibitigiri buvuga ko masaha 48 gusa muri rusange abaguye mu bitero bya Israel ari 97, mu gihe abo byakomerekeje barenga 200 biruku, mu gihe abahuza barimo Amerika n'ibihugu by'Abarabu bariko bakora iyo bwabaye ngo haboneka amasezerano ahagarika intambara burundu. Israel ntacyo iravuga ku bitero yagirizwa kugaba mu bibanza birimo ikambi, gusa yavuze ko yagaze ibitero ku birindiro birenga 100 by'abarwanyi ba Hamas, ikica abatari bake muri bo. Tuve muri Gaza tuja muri Siria, aho abashikiranganji batandukanye bariko bategeka ico gihugu vy'imfata kibanza basaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhanagura ibihano yafatiye Siria. Babivugiye mu rugendo rwabo rwa mbere bakoreye muri Qatar kuva batembagaza ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Umushikiranganji ajejwe vy'imigenderanire ya Siria n'andi makungu yasiguye ko ibihano vya Amerika ari intambamyi ikomeye yo kongera kwiyubaka vyihuse kwa Siria. Itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji ujejwe imigenderanire ya Qatar rivuga ko umushikiranganji wa mbere wa Qatar yakoranye umubonano n'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Siria ujeje ivyo kwivuna abase n'ujeje igisata c'iperereza. Iryo tangazo ribandanya kuvuga ko Qatar ishigikiye intambwe zose zishikana Siria ku bwiyunge, ubwigenge n'amahoro vyuzuye. Mu mpera z'ukwezi kwa 12 ko mu mwaka uheze, Qatar nayo nyene yari yasavye ko Amerika ivana Siria mu bihano. Ibihugu vyo mu burengero bitari bike bivuga ko birindiriye kuraba ingene indongozi z'imfata kibanza za Siria zitwara imbere yo kuvana ico gihugu mu bihano. Co kimwe n'ibindi bihugu vyinshi, Qatar nayo nyene yari yarahagaritse imigenderanire yari ifitaniye na Siria ku ntwari ya Bashar al-Assad yavanye ku butegetsi mu mpera z'umwaka w'2024. Ubutegetsi bwa Bashar al-Assad bumaze gutembagazwa, Qatar cabaye igihugu ca kabiri cugurura ambasade yaco muri Siria inyuma y'imyaka irenga 10 yari imaze yugaye. Ayo makuru yose agezweho ijya nino ku isi n'ayandi mwije kumva mushaka kongera kuyasanga ku rubuga rwacu www.vowa.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA Radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere ndabayikaze inshuti bakunzi bacu. Abarundi barenga 70 bamaze hafi amezi 6 bafungiwe mu kibuga mpuzamakungu c'indege ca Manila Nino Aquino mu gihugu ca Philippines, babuze ayo bacira n'ayo bamira. Abavuga n'ijwi rya Amerika baratabaza, bagasaba ko bajanwa mu kindi gihugu co bakira nk'impunzi. Mugenzi wacu Edi Rwema yakurikiranye ino nkuru.
Abo Barundi bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bageze muri Philippines buri wese ku giti cye, nyuma yo kumenya ko kwinjira muri icyo gihugu ku Barundi bidasaba visa. gusa ngo baje kwisanga batemerewe kwinjira mu gihugu nabo bahitamo kutemera gusubizwa mu Burundi cyane ko benshi bavuga ko bari bahageze baturutse mu bindi bihugu. Isoko y'Ijwi rya Amerika aho ku kibuga cy'indege cya Manila ni Noi Aquino yatubwiye ko bamaze igihe kinini bafungiwe ku kibuga cy'indege batemerewe gusohoka. Benshi bahise bahitamo kwitura ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR ariko kugeza ubu bavuga ko nta bisubizo barahabwa. Waduhaye aya makuru twirinze kuvuga amazina kubera umutekano we yatubwiye ko muri bo abagera kuri 50 bamaze kubazwa no gutanga makuru muri HCR ariko nta numwe urahabwa ubuhungiro. Uyu yakomeje atubwira ko abimwe ubuhungiro batangiye gusubizwa mu bihugu byabo. Mu bamaze gucyurwa ku ngufu harimo abarundi 15 nk'uko iyi soko ibitubwira. Ikindi yabwijwe rya Amerika nuko bahozwa ku nkeke n'abakozi bo ku kibuga cy'indege bakomeza babwira ko bakwiye guhitamo gutaha kuko Philippines itazigera ibaho ubuhungiro. Mu butumwa iyi soko yahajwe rya Amerika yagize ati
ikindi nacho tumaze amezi arenga 6 atazuba tubona ntiturigera dusohoka hanze numvise amafaranga ntiyemererwa kugura ikintu na kimwe. Amagara ya bamwe na bamwe atanguye kubangamirwa, bamwe barafashe na hypertension, abandi bagwaye diabete za estoma, ibibazo by'amaso kubera kwama ku matara atazuba tubona.
Iyi soko yacu yakomeje itubwira kandi ko nta bufasha babona ku bijyanye n'ibyankenerwa. Yagize ati
"Inge tujya ni nkica ntikize, barashobora kumara iminsi nk'itatu bataduhaye n'amazi. Nimudufashe gutabaza kuko igihugu cya Philippines turabona ko cyatwanse, mudutabarize nimba hari ikindi gihugu cyo twakira tukava mu kano gasho."
Uyu yatugaragarije ko abamaze kwimwa ubuhungiro babima ibiribwa burundu kandi ntibemerewe no kubigura. Usibye ibibazo bijyanye n'imirire, iyi soko yacu aho ku kibuga cya Manila ni Noi Aquino yatubwiye ko igihe cyose bamaze kuri icyo kibuga baryama hasi. Abari kuri icyo kibuga bafite kandi impungenge ku mibereho y'abana babo batagira aho bakinira cyangwa ngo bige. Abana bari munsi y'imyaka 5 bari mu bafungiye kuri icyo kibuga ni 9. Usibye abarundi bafungiwe kuri icyo kibuga harimo n'umunyekongo umwe, abanyagana, abanyamisiri n'abandi. Gusa Radio Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona abakozi ba HCR cyangwa ubuyobozi bw'icyo kibuga cy'indege cyo muri Philippines ngo bagire icyo bavuga kubireba imibereho y'abo bantu bahagotewe.
Edirwema urakoze tukivuga ku zino nkuru ubushikira ndajuje jo migendranire y'u Burundi n'andi makungu buvuga ko budafise aho buhera kugira ngo bufashe abarundi bagera kuri 70 bapfungiye ku kibuga c'indege ca Manila Nino Aquino cyo muri Philippines. Mu kiganiro nagiranye mu kanya na Madame Ines Sonia Niyubahwe avugira ubwo bushikira nganji yasiguriye ko abo barundi badashaka ko amanimero yabo ya telefone amenyekana muri ubwo bushikira nganji kandi na leta ya Philippines ataco iratangaza za ubwo bushikirangaji. Madame Sonia avuga ko make mu makuru ya sekurari bo Barundi bayakura ku Ijwi rya Amerika.
Bajyana bamenyesha yuko amakuru y'Abarundi barenga 70 bafungiwe kuko batwa indege ca 10 za Philippines. Ku ruhande rw'ubushikirangaji buteje imigenderanire y'ibyo n'ayo makuru ari nabwo busanzwe buri Abarundi b'abo makungu. Iyo nkuru nayo twari tuzi uretse ko twayibonye iradiyo Ijwi rya Amerika ryayishyize ahabona. Na twari tuzi kuko igihugu cya Philippines cyangwa leta y'igihugu cya Philippines ndetse nabo bavuga ko ari Abarundi bari mu gihugu cya Philippines bafite ibibazo ntibigeze bitura leta y'u Burundi kugira ngo bashobore kubatunganiriza. Ayo makuru ntayo twari tuzi.
Inyuma yo kuyamenya biciye ku Ijwi rya Amerika hari ico ubushikiranganji bujeje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu rwabiko buragira kuko bavuga bati barakeneye ababatabara. Hari ico muri ko muragira ku ruhande rwanyu kugira ngo abarundi batezurirwe na cyane cyane ko bamwe mu bavuga n'Ijwi rya Amerika bemeza ko harimwo n'abana bari munsi y'imyaka 5 bari muri abo.
Uretse yuko tutita nemeza neza ijana ku ijana ko bose ari Abarundi kuko nabo tuzi twagerageje kurondera ukuntu twobashikira turabibura ariko twagiye duca kuri radiyo nyine yashoboye gutangaza iyo nkuru kugira ngo bashobore kuba turondere baduciye hamwe tushobore kuvugana ariko kumumisho radio yashoboye kuduha radio y'u Amerika tugiye kwa barundi batifuza ko twomenya amatelefone yabo basiye bitugoye nyine twabafasha banse yuko dushobora kuvugana
abo uko babidusigure ku y'u Amerika bavuga bati ni kumvo z'umutekano zacu hari intambwe muri ko muragira kugira ngo muce muri iyo aeroport muce ku bategetsi ba Philippines ico kibazo kiri hagati y'ibihugu bibiri hako kiba hagati y'abo banyagihugu na n'ubushikiranganje
ubisanzwe nimba ari barundi koko bari mu kwiyeta y'igihugu cya Philippines mu kubutaka bw'igihugu cya Philippines leta y'icyo gihugu nayo nyene irafise ku bishobora kurondera leta y'igihugu cy'u Burundi bakubwira nimba koko ari abarundi hanyuma igaheza ikabwira leta y'u Burundi ikabibenyesha bitwiye mu nzira bisanzwe zemewe n'amategeko ya diplomasi tubimenyesha leta y'u Burundi ariko kuri ubu naho ntavugira leta y'igihugu cya Philippines hari naho usanga bagitohoza kugira ngo bamenye koko abo bantu abaribo
hajya Burundi na Philippines vyegeranye gute mu by'imigenderanire hari ambasade Burundi bufiseyo
imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi na Philippines isanzwe ari myiza cyane nkuko Burundi usanzwe bitanye imigenderanire n'ibindi bihugu bitandukanye byo ku isi hari ibihugu rero usanga twategeka umukono wo gutangura gukorana na kino kita Accord General de Confederation y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Philippines nabyo biri mu bihugu bitegekanya kugira ayo masezerano kugira ngo bigendane se kugenda neza ariko navuga muri rusange yuko bigendane isanzwe ari myiza kuko n'igihugu dusanzwe duhurira mu isano mpuzamakungu oni n'ubwo dusanzwe dufite duhurira mu bitari bike
hari ubuserukizi Burundi bufise muri Philippines ambasade
nta buserukizi dufite ku cyicaro cy'igihugu cya Philippines mugabo Philippines irafite ubuserukizi usanga niki basura kwitura naho byo byagoranya ta buri hafi nkuko nabivuze ngo bise muri cooperation bilaterale hagati y'igihugu n'ikindi barashobora kwitura ubuserukizi bw'igihugu busanzwe buri muri mwisaba mpuzamakungu oni ubuserukizi bwa Philippines bukitura ubuserukizi bw'u Burundi bugaheza bugashikana ubutumwa ari Bujumbura bizarinda guca yiyo kuko na Philippines yarafise gutumara kurondera leta y'u Burundi directement
Madame Sonia none ikigiye gukurikira kuri abo barundi ko bagiye byo bariyo kuko baravugishije ijwi rya Amerika bakavuga mu kirundi turumva ko ari abarundi ikigiye gukurikira nicahe kuri bo kuko uko biri kose n'abarundi baguma babazwa u Burundi ikigiye gukurikira nicahe
Nagahaje burya abantu sadwe kirundi sabarundi n'abanye bacu bose ibyo ni bubanshu kuko dusanzwe tubana usanga bavuga ikirundi n'ibisanzwe ariko igiye gukurikira ku ruhande rwa leta y'u Burundi nababwiye kuko nta kitwemeza neza ko abo bantu ari abarundi ijana ku ijana turetse u Burundi dusiri imbere nuko sinovuga ngo tuce tubakureho ku nguvu kuko mu bisanzwe ibintu by'ubwambukira kuva isi kibaho kuva abantu bakibaho ubwambukira bwambyeho hagati y'ibihugu kuko rero nacyo tugiye guhindura ku byerekeye ubwambukira gusa icyo leta y'u Burundi igubandanya ikora ni kuganira n'ibindi bihugu bigenze byifuza ko abarundi bajya gukorerayo kugira ngo dushobore gutera umukono ku masezerano atuma abarundi bajya gukorera muri ibyo bihugu batingiwe n'amategeko agateka kabo kubahirijwe atashobora kubakomakoma n'ibindi rero mu gihe umurundi yagiyeyo akaba atifuza yuko yamenywa na leta nta wumenya uburyo yagiye nko mugabo cyo nababwira cyo cyo hariyo abagenda bagiye gusa ubuhungiro nta wubimenya nkabo rero iyo umuhungu urinda amaze kugenda hanze agiye gusa ubuhungiro asigara ari mu mirimo y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni tegereje impunzi hase ndetse asigara agengwa n'amategeko y'igihugu agiye gusanga ubuhungiro twebwe rero ku ruhande rw'ubushikiranganje ubu nyine byo tugora kuko tubarondera kandi bumva badashaka kutwumviriza ubwo twabarondeye ariko ntibarashobora kutwemera yuko tuvugana n'abatse gutandura abarundi baba mu makungu
ibishikiye abo barundi bari muri Philippines byari bwashike hari byigeze gushikira abandi barundi bibagendekera gutyo muri kahise mwibuka bwa Madame Sonia
muri kahise tahafi aho nyereza amaso ibyo bintu ntibyari bwashike nabyo twibuka twebwe ku ruhande rwacu mugabo igihe cyose twagiye tumenya umurundi agize ibibazo ubushikiranganje bwaca butuma intumwa yihuta ivuye mu bwibuserukizi kugira ngo bashobore kuja kuraba abo barundi abaribo n'ikibazo bafite mugabo ivyo bikaba iyo abarundi batabaje bitura leta ibagenga bakavuga bati naho twaswagiriye hari abasanga banagiye badafite impapuro zibagenga badafite impapuro z'inzira badafite impusha zo kuba muri icyo gihugu badafite impusha zo gukorera mu gihugu bariko baratabarizamwo nubwo baba bagiye barenganye mu mategeko yose bishitse bakitura leta kuko leta ari byeyi leta yashyirungiza ku muserukizi cyangwa undi muntu avuye mu buserukizi kugira ngo ajye kurangiza ari byo maze tugaza tukavugana n'igihugu barimo tukabafasha ari abo batahana bagatahanwa bakoze icyaha tukavugana ingene bohanuhama bakazorekurwa n'ibindi n'ibindi leta igihe cyose ibinyito bibazo iraheza ikatera intambwe ikarongera umwana w'umurundi aha
ku ruhande rumwe muti ntibashaka ko tubavugisha ku rundi ruhande bati turatabaza akamo mubaha kuko ano majwi yo ari bubashikire naka
nibashimike bavuge bapresize batabaze nimba batabaza leta nibemere tubavugishe ama leta irabe ingene yobafasha ibisishije mu kiranganje ubujeje imigendere n'ubundi makungu nabo usanzwe bubaraba nimba batabaza n'ishyirahamwe mpuzamakungu impunzi urumva nkaho ndabona rivugire sino umuvugizi wacyo bose bamenye ingene batabaza murakoze
madama Ines Sonia niyubahwe muvugire ubushikiraganji bujeje imigenderanire Burundi n'ayandi makungu ijwi rya Amerika tubashimire kuri kano kanya muduhaye
murakoze cyane
ijwi rya Amerika unamutubandanirize ku kiganiro bungabunga ubuzima
iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turarebera hamwe uburyo umuhangayiko w'amatora ushobora guhungabanya ubuzima bw'abaturage n'imibereho myiza yabo mu gihe Ghana yiteguraga amatora y'umukuru w'igihugu ubuzima n'umutekano by'abatora byahawe umwanya w'ibanze ikindi ni gute wahangana n'inkeke n'umuhangayiko bituruka ku matora inzobere iradusangiza ingamba z'ingirakamaro hanyuma muri Zimbabwe abarwayi ba kanseri barashakisha uko babona ubuvuzi bwiza mu gihe hari ikibazo cy'ubuke bw'ibikoresho n'imiti ibi byose ni muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none basuhuje ndi Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse gusoza amatora y'umukuru w'igihugu yarakomeye cyane mu gihe Afurika yo ifite ku ngengabihe yayo amatora menshi muri uyu mwaka aho ifite amatora y'umukuru w'igihugu cyangwa se amatora rusange mu bihugu bigera kuri 15 abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko aho amatora yababera hose ashobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe bw'abantu ku giti cyabo ndetse n'imiryango ubwiyongere bw'impagarara za politiki ugushidikanya ku bizayavamo yewe n'ubwoba bw'imvururu zayakurikira muri bimwe mu bihugu akenshi biteza umuhangayiko inkeke n'umunaniro mu byiyumviro amatora yo muri Afurika hakunze kurangwa n'ingorane nyinshi ndetse n'impagarara bishobora guteza ibyago bikomeye ku buzima bw'abatora hamwe na hamwe inzobere muri Ghana zishimangira uburyo ibikorwa byo kwiyamamaza umunaniro kubatora impungenge z'uko hakwaduka impagarara za politiki n'imvururu mu gihe cy'amatora bituma impanuka zo mu muhanda ziyongera bikanateza ibibazo bikomeye byo mu mutwe
Ibihe by'amatora muri Afurika bikunze kubamo imidugararo bikarangwa n'ibikorwa bikomeye byo kwiyamamaza za mitingi mu mihanda imyigaragambyo ndetse n'urugomo rimwe na rimwe inzobere zivuga ko imiterere y'ibi bikorwa ishobora guhungabanya abatora nk'uko Amdi Conflict Rotation and Event Data Accred umuryango wigenga ukusanya amakuru ku mvururu n'imyigaragambyo hirya no hino ku isi ubitangaza kuva muri 2000 hafi 50% by'imvururu zifatiye ku matora zagiye zaduka zabereye muri Afurika ibishyira ubuzima bw'abaturage mu byago bikomeye Foster Anson Brijan umuyobozi wa serivisi z'imbangukiragutabara ambulance muri Minisiteri y'Ubuzima ya Ghana avuga ko mu gihe imvururu ziteye impungenge impanuka zo mu muhanda arizo ziza ku isonga mu guteza ibyago byinshi mu bihe by'amatora
bitewe n'uko amashyaka abakora ingendo hirya no hino mu kwiyamamaza rimwe na rimwe zigakorwa mu gicuku abashoferi barananirwa kandi nk'uko tubizi kunanirwa k'umushoferi nabyo bitiza impanuka zo mu muhanda rero
nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano mu muhanda mu myaka yabayeho amatora muri Ghana impanuka zo mu muhanda ziyongereho 10% bitewe n'uko amikoro ajyanye n'umutekano akenshi ahita ashyirwa mu gucunga umutekano w'imbaga y'abitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza bidohoka mu kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko yo mu muhanda yongerera ubukana iki kibazo. Isaac Newman Arthur ni inzobere mu mitekerereze akaba n'umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abaganga mu by'imitekerereze ya muntu muri Ghana, avuga ko uretse ubuzima bwo ku mubiri imihangayiko n'impagarara bishingiye ku matora bishobora kugira ingaruka mbi cyane ku buzima bwo mu mutwe by'umwihariko ku bantu basanga mu bibazo byo mu mutwe.
Depending on whatever happened during
kimuntu ashobora kutabasha gukira ngo aringe ingaruka zibyanyuzemo akaba yabana nabyo ubuzima bwe bwose.
Asa agaragaza uburyo ibintu bibabaje nko kubura uwo akundaga cyangwa se ingorane z'amikoro mu gihe cy'ubutegetsi runaka bishobora gusigira abatora umuhangayiko, ubwoba n'ihungabana by'igihe kirekire. Mu gihe Ghana yiteguraga amatora rusange yo ku itariki ya 7 y'ukwa 12 mu 2024 ubwo hatorwaga perezida n'abagize inteko nshingamategeko, urwego rw'igihugu rushinzwe serivisi z'imbangukiragutabara rwari rukomeje imyiteguro yarwo yo kuba rwakemura ibi bizazane by'ubuzima. Daniel Asare, umugenzuzi w'ishami ryawo rishinzwe serivisi z'ubuvuzi bwihutirwa, yavuze ko bafite imbangukiragutabara.
As part of this election,
urwego rw'igihugu rushinzwe imbangukiragutabara rwashoboye gutanga amahugurwa y'ubutabazi bw'ibanze ku bigo nka polisi n'urushinzwe abagororwa. Rero twabakoreye gahunda y'amahugurwa kugira ngo bagire ubumenyi bw'ibanze.
Abategetsi b'urwego rwa Ghana rushinzwe serivisi z'imbangukiragutabara bavuga ko mu gihe amatora aranga ibihe by'ingenzi muri demokarasi ariko anazana ingorane z'ubuzima, kandi barimo gukora iyo bwabaga ngo bagabanye izo ngorane amatora ajye aba mu mutekano ku baturage bose.
Wumva umerewe ute iyo igihe cy'amatora cyegereje mu gihugu cyawe? Ese amatora agutera umuhangayiko cyangwa akagira ingaruka ku buzima bwawe bwo mu mutwe? None se ni ubuhe buryo ukoresha ngo ubashe guhangana n'umuhangayiko cyangwa inkeke ziturutse ku matora? Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abadukurikira bari Abidjan muri Côte d'Ivoire mu gihe bitegura amatora y'umukuru w'igihugu yo mu wa 2025.
Je suis plus ou moins un peu stressé parce que nous avons vécu des moments dans notre pays ici.
Najyaga mpangayika bitewe n'ibihe twabaga turimo mu gihugu, ariko ubu hamwe n'uko igihugu gitekanye ndetse n'amakuru dufite hari ubumenyi, rero mba nizeye ko amatora azagenda neza.
Umuhangayiko, yego, bitewe n'ibyo twanyuzemo mu myaka yashize. Nibyo, iyo twegereje amatora umuntu aba ahangayitse kuko tuba tutazi icyo twakwitega, ariko njye ndibwira ngo buri kimwe kizagenda neza kandi amatora yose samwe. Ngerageza kudacika intege nkagumana icyizere.
Maze kunyura mu bihe by'amatora ugira kabiri, rero ubu maze kumenyera uko ngenzura umuhangayiko, kandi hamwe n'aya matora yegereje numva nishimye bitewe n'uko tubona urubyiruko rugaragaza ubushake kuri aya matora, ibintu bitabagaho mu yabanje.
Aisha Buba ni inzobere mu by'imitekerereze ya muntu, akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango Sunshine Series and Idima Health Initiative ya Abuja muri Nigeria. Aratuganiriza kuri zimwe mu ngaruka rusange mu mitekerereze amatora agira ku bantu n'uburyo wahangana n'umuhangayiko ndetse n'inkeke mu gihe cy'amatora.
If you look at the way elections have always happened, there is always that tension.
Iyo witegereje uburyo amatora yagiye abamo, ubona ko buri gihe agenda haba imagarara. Buri gihe habaho ubwoba, ibyiyumvo byo gushidikanya. Ese ibiyavamo biraba bimeze bite? Ese arazana izihe mpinduka? Ubwo bwoba bwose, gushidikanya n'ibindi bishobora gutera umuhangayiko cyangwa se bikajyana abantu mu byiyumviro by'umuhangayiko. Aho mu by'ukuri abantu baba batazi ingaruka amatora ari bugire n'ibiza kuyavamo. Ubundi buryo ashobora kugira ingaruka ku bantu mu mitekerereze ni ugushingiye ku mvururu zagiye ziranga amatora mu mateka. Amatora azana imvururu nyinshi, aho abaturage baba barwanya guterana amagambo ahantu hose no kwibasira abatora. Ibyo kandi bijya biteza impfu, ubumuga, inkomere, ndetse hari n'ubwo hari abava mu byabo bikaba ngombwa ko abantu bahunga ingo zabo ngo bakunde batekane.
Mwakoze gukurikira ikiganiro bunga bungu buzima. Ku makuru agezweho gomana n'Ijwi rya Amerika umuyoboro wa internet wa isatu akadomo radio tvewa akadomo com. Ikiganiro cyacu cya none ntabwo gisoreje. Mukomeze kugubwa neza, muharanira kandi ko umunsi wanyu ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.
Ijwi rya Amerika abakunzi bagakino Combo Taxi umanya n'irwanyi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Oui, karibu.
Jambo mama Laja.
Bonjour.
Et vraiment mama banatumaliza.
Eh?
Maki wanatanja kutua, sasa basha tukula vicho kuna kosa migumu sana kwa kuli. Mama Laja. Mama, mimi kesta kitabisa jumi na choka. Hii maisha leo mimi sio kama tulikuwa.
Yoo. Habari. Ambira utekani.
Okay, mama Laja. Mimi niko chauffeur wa Combo Taxi na mimi nashuku Rusangi. Mimi nakwambia jana usiku bali niingilia mabandi wakaniiba vitu vya mingi. Na vitu vyangu vya samani wakabibeba. Kulikosa tu na mimi banibebe kukitanda. Yoo.
Uje kwitwa bakwiji abasumanga iwacu urashobora kwibuka amasaha ayariyo
emisi juwe tunona nie na kazi yangu ya ushofere unaona mimi nakia kabusiku mimi nakani shachoka si juwe hata mimi kwa tunajilalia ngo si hata ni sangapi lakini nakwambia nilisikia tu mimi natingisika nikasema basi na mimi bana niwe
nikumbuka rero yuko bana kama mvisi
hapa na lakini mimi najua mwenye alibifanya alibipanga hivyo yote
kubazi none bambwiye.
Banani wengine bali bakimbizi ba muhumu roba likia banaishi huko hakuna wengine watasafa vitu ya vile na vile mimi nasikia kama mahabari zao kiti banakuwa kama kiti watu wanaleta ma insecurity depuis kwa libatu bali kuyaka huko Rusangi mimi nakwambia watu ba hakuna manalalaka
tena mademoiselle ikinono guhanura chocho uchunge ikiva muhumu rako kanuka turumvika wibagira hantu uri wewe uhejeje kumbwira yuko waruryana usinzire nukuvuga ko atana kimwe wumvise inzira iko ravuga nibi
ile ni manyama ile mate si yuko ni manyama
kumbika ne kan biremwo kuko nabikubwiye ugezaho gute wewe ufata umuguru w'abantu ukawagiriza ibyaha utani byemeza ufite kubgawe no kuvuga ngo impunzi isobanura kuba umunyakibi
mama iko sawa yeri alitegisi iko rakusa abantu bamuhumuro mimi nilikuwa nayo nikishakwambia vile vile huko agent wetu wa security na tuchunga nilikuwa na kama mtabarudisha sasa hivi kwangu bana toka Rusangi maji mnabafukuza nilikuwa nazanjia vitu mnapasha fanya sasa hivi
ubu rero ngiri nyigishi ngana nkora kazi kani. Wi karibu.
Mara mtafande.
Mara mse.
Eh. Kureshe kusoba bambe karimwe bumuranyakiye.
Ehe. Sijui huyu.
Ndi.
Usukwa mumuro. Naye ni ule kwa mubarefishe na alikuwa pamoja nao. Mimi nakwambia mama, madam nachanjia huyu nakwambia mumtie mu prison. Eh, anakaa na jini letae peke mumtie mu prison eh. Eh.
Mademoiselle,
ave,
sindabyemera na gato kuzana kajagari mu biro byiwanje. Urangimba neza.
Okay, madam, ubaba, make sina ta duta te kidogo. Unalikia mu bari menye bali niba busiku, bakabiba nyumba yote. Oh, seremo sangwe. Seremo sangwe. Nipatie seremo sangwe. Nipatie.
Afande mu bona bomo ngo.
Nipatie. Talisa.
Afande, bini.
Nipatie seremo sangwe pa mwe. Geza ho. Geza ho. Mademoiselle.
Bikira.
Urashaka kujya mu gasho. Udahagaritse ibyo bintu urikora. Urumva uko kugwanira mu biro byiwanje. Ichara
Astod Musinga
Karamu
Ivze vio tere monsi nibiki Ivze fise mon hoki nibiki
Afande Njiruri mkogu gya vaka nabwa mbizi Hariko njeri kambugi vijanyi Njaba zura bara iba ne murugi wanja Basha kume nuru jiru wako mbahara ya mungambi mhonzi Nwano mbum vise ndabduka mbuzi nuru na baza batura nyi Javi sambo Bita vijiru kwa nga visi vini vini Bija adunani nino tere monsi ya ririm
Eh kweli lakini
Bandanya bandanya Musinga Hanyima ngo iyo tere monsi Iyo pasi abo babandi babisize wawe
yego afande kobera ko ntari kumenya aho ibisambo bivuye kwiba bino bintu nahisemo kubizana hano ku biro byanyu kugira ngo umwende muzabirangisha
nilikuwa na wazia seme uko mwizi kumbe haiko hatari olala kumbe uko mtoto mzuri Vrema ni same sana babangu. Mieli venima sikukua na juo. Niliko na useme na huko mtu mbaya. Samani kaka.
Sope, nizere kwa kubino sa. Uzo zuri yumviri nchua nyish. Imbere yuko waduka. Ngo wagiri za bantu bose. Ngo kubera ni mhunzi. Changu haraba nyama hangu. Ngo wagiri za yuko haraba nivazi. Turumbika.
Ndiyo mama.
Ubundu mwonya akarorokeza. Kivze walikuli ibaza.
Kaka kwardu mwaka kango.
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la Benevolencia Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Ijuti ya mikosho mtoni ndisi mkirundi no mkinya Rwanda ni longa haduchendo sozerira ama kuru ni migano tukatua fiti ya mlika no kanya kuri mikono mhinga vgevzuma mwalikumena Diane ni nahaze na batigulie ama kuru ni migani rovzino mousi kuizina gewa genzi wa njenda vikiwa nwenda ifuriza kwa ndanyamura ni guamuzio mlimo vyose tulaza kusubira mumakuru.